Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi kuwa 14 mukakaro mwaka wa 2022 turabahaye ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe. Amakuru tubashikiriza aza kuba hagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Hari umurundi yarayaguye mu kagwi k'abagizi ba nabi mizinga rya Mayotte. Amakuru ava muri iyo zinga avuga ko Mohamed Ferouz yatemaguwe imipanga mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Muraza gukurikira idonido muri ano makuru. Mu makuru ajanye n'ubutungane, Sentare nkuru y'intara ya Kayanza yaraye iciye Jeremy Butigirira umunyororo w'ugufungwa. Ubuzima bwiwe bwose ni hadabu y'imiliyoni 200 kucaha camwagiriye cyo kwica umuntu. Navyo nyene muraza kubikurikira muri ano makuru. Amakungu arakwiye gufasha ishirahamwe mpuzamakungu hashtag kwitaho ikibazo c'impunzi z'abarundi ziba mu makambi yo muri Tanzania mu gihe bikorwa na leta y'u Burundi ibicishije kuri leta ya Tanzania. Ni mu gihe kuri uyu wa kabiri abategetsi b'ikambi inyarugusu barandaguye amamashine asya ibigori kugira izo mpunzi ntizironke ikibafasha mu kanya idonido.
Inzamba.
Ndasubiye kubaha ikaze. Mohamed Ferouz yahoze ari buramatari w'intara ya Muyinga ejo yaraguye mu mutego w'abagizi ba nabi bataramenyekana baramukomeretsa cyane. Ivyo byabereye mu izinga rya Mayotte aho yagiye gusaba ubuhungiro. Abarundi babana muri ico gihugu bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibitero nk'ivyo bidasiba kubashikira, bagasaba abategetsi kwitwararika ivyerekeye umutekano wabo. Ninkuru tubaza Pierre Gahungu.
Hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aho Mohamed Ferouz yagwa muri uwo mutego, abo bagizi ba nabi bakamukubagura bagakubita bakanoza nyuma yo kumwambura utwo yarafite twose. Amakuru dukura ngaho muri Mayotte atumenyesha ko muri kino gihe ariko aravugwa, amagara yiwe akaba atameze neza cyane. Umwe mu barundi babana ngaho muri Mayotte aratubwira ingene vyagenze, akababazwa nuko atari ubwa mbere ubugizi bwa nabi nk'ubwo bushikira abarundi baba ngaho.
Umurundi umwe ni wacu yitwa Ferouz Mohamed, yaratangiriwe n'abagizi ba nabi ariko arataha baramukubita baramumerera nabi. Amakuru adushikira atubwira yuko abaganga bariko baramukurikirana ariko ko amagara yiwe ameze nabi cyane. Polisi nayo ikayobera amaze gutangura amatohoza. Ibyo rero biratutera umutima uhagaze mu gihe na cyane cyane nk'ubu atari ibya mbere, kuko mu mwaka wa 2020 ndibuka witwa Siriyake nawe nyine yarategerewe yarahaze kwicwa n'abagizi ba nabi nk'uko nyine. Hakaba rero hariho n'ayandi makaha wagenda ba ugasanga umuntu baramutegereye bamukubise ikibando akabacika bamwambuye telefone bamwambuye utuna turiya.
Uwo murundi atashatse ko ijwi ryiwe rimenyekana ku mvu z'umutekano, asaba abategetsi babijejwe muri ico gihugu kwitaho cane ikibazo c'abasaba ubuhungiro n'impunzi.
Atumbwe twasabwe mu bihugu byacu duhunga usanga imitima ibiri mu kirere twatwitsuga yuko utwo dukora twose two dukora umutekano twagira tuti ibyo dukora tukabisa twitsuga ko twaba tumye umutekano mu gihugu ntangere. Agasaba rero ko leta yotwitwararika cane.
Uwo murundi asaba kandi abarundi bene wabo kudacika intege ahubwo bakarushirizaho kubumbatirana bagatabaza hakiri kare igihe cyose habonetse ubugizi bwa nabi nk'ubwo.
Arakoze Pierre Gahungu mu gisata cy'ubutungane igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose no kuriha ihadabu y'amafaranga imiliyoni 200 nico gihano Sentare y'igihugu ya Kayanza yaciriye uwitwa Yeremia Butigirira kucaha yagirizwa cyo kwica umunyagihugu wo mwibandaga Denis Sabushimike batazira bikwakwa bishwe acumiswe imbugita uwakaba yishwe acumiswe ku mpera zindwi iheze. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Ashengezwa imbere ya Sentare Yeremia Butigirira yagirijwe kuba kwigenekezo ry'umunani mu kakaro yishe uwitwa Denis Abushimike batazira bikakwara amucumise inkota. mushikiriza manza yamwagirije ko ico caha yagikoze yabiteguye aca asabigwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose no kuriha indishya karo ku muryango wabuze y'amafaranga angana na miliyoni 20 yisigura imbere ya sentare Yeremiya Butigirira yabanje guhakana ico caha yagirizwa ariko akaba yahavuye acemera urubanza rumaze gushikwa mu mwiherero sentare yaciye isoma urubanza yaciriwe igihano yahawe kikaba gihuye n'ibyo mushikiriza manza yari yasabye sentare ko yohanishwa Yeremiya Butigirira atarishe iyo ndishi y'akabaro sentare yategetse ko azoca yongerezwa umunyororo w'agatsindikizo w'imyaka 100 sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Kayanza umunsi nyene yaciwe urubanza uwitwa Yohani Niyonsaba wo ku musozi Kidunduri komine Kabarore igihano cyo gufungwa imyaka 5 no kuriha ihadabu y'amafaranga miliyoni 10 uwo yagiriwe n'icyaha cyo kuba ku igerekezo ry'indwi mu Kakaro yarafashwe ariko agerageza gusohora mu mahanga ubutare bwo mu bwoko bwa Koruta akaba yafatanywe ibiro 5 abize n'umupanga mu minwe ibyo byatumye sentare ibona ko yoba yashaka guhangana n'inzego z'igihugu
arakoze na Jojo nimenya ubu naho dukubitire mu ntara ya Rumonge mu gisata cy'ubutungane nyene abanyagihugu bo ku mutumba wa Gashasha muri komine n'intara ya Rumonge bariyamiriza ifungwa ry'umwe mu bo kuri uwo mutumba yagirizwa kuba yaratanze amakuru y'inka yabazwe kuri uwo mutumba bidakurikije amategeko basaba ko yorekugwa atakirinze gusabwa kuko kubwabo atacaha yakoze ido nido na Edi Claude nini nahazwe
wapfunzwe ni Sibomana Justin Patazira Para yahagaritswe kuri uwa gatatu ku gitegeko rya buramatari w'intara ya Rumonge amakuru avaho ku mutumba wa Gashasha avuga ko uwo mugabo yafashwe yagirizwa kuba yatanze amakuru avuga ko hari inka iriko irabagirwa mu nzu y'umuntu ku mutumba Buganga kandi ko iyo nka bivugwa ko yoba yarigwaye ayo makuru avuga ko buramatari aherekejwe n'inzego zijejwe uburimyi n'ubworozi izijejwe umutekano n'igendereza mu ntara baciye bashika kuri ako gacimbiri mu gitondo cyo kuri wa gatatu nyene iyo nka basanze koko yarabazwe umukenyezi nyeneyo arapfungwa iyo nka nayo iraturigwa inyuma yaho buramatari yaciye atanga itegeko ryo kurondera byihuta wojiste Batazira Para kamagiza ko yatanze amakuru atabaza atabanje kubibwira abajejwe intwaro ku mutumba nk'uko isoko ryacu mu Gashasha ribivuga abanyagihugu baho ku mutumba wa Gashasha bakaba banegura ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwo muntu basigura ko byakozwe ari ugukingira ikibaba umukuru w'umutumba Frida Ndagijimana yoba yahawe amafaranga 150,000 by'igiturire kugira ngo atange uruhusha rwo kubaga iyo nka ariko ntihagaritswe kubera ugukingirwa ikibaba
hakoze yakoze wewe cyakoze yaratabaje kandi yatabaje ibyo amakuru yatanze niyo inkho inka yarabaje kandi abajeje intwaro abajeje igendereza n'abajeje igipolisi barahashyize batanga koko inka yabaje rero ntitwumva ukundi ari yo cyafatwa ngo kubera yatabarije abanyagihugu kugira ngo ntabe bafungura inyama z'inka irembye igwaye icyakozwe na buramatari nk'uko byama no gukingira ikibaba uwo mukuru w'umutumba wa Gashasha ikindi nacyo ni uko kugeza uwo munsi arigamba yuko ngo yamufunze arigamba yuko adahangarwa
kuva kuri wa gatatu Juste Batazira Para afungiwe mu gashoka komisariya y'ipolisi mu ntara ya Rumonge abanyagihugu basaba ko yorekugwa
icyo ndasaba ni uko utungane bwokora ni uko umuntu yatabaje atewe wafungwa ahubwo ho fungwa uwatanze uruhusha rwo kubaga iyo nka kuko ntibafite amakosa biboneka yuko yadatanga uruhusha iyo nka ntiyabagwa uwatanze rero amakuru ku gacu ngaha ku mutumba wa Gashasha tubona yuko afite amakosa afite
abantu babiri niba bamaze gupfungwa muri iyo dosiye y'inka yabaguye ku mutumba wa Gashasha makuru avaho mu Rumonge akaba avuga ko abandi babiri bagizwa kuba aribo bayibaze bakaba bariko bararondegwa n'igipolisi Uganda kwa Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga wagira icyo ashikirije kuri iryo pfungwa rya Sibomana Justin ariko turamukena
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri webzitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawa no makuru tuyabandanirize mu gisata c'impunzi. Amakungu akwiye guhagurukira igihugu ca Tanzania mu bijanye n'agatotezo gakoregwa impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu, kuko igisata kijejwe impunzi muri Tanzania kitovyishoboza. Bishikirizwa na Leopold Sharangabo, icegera c'urongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi ziri mu makambi mu bihugu vyo mu karere. Abishikirije inyuma yaho kuri uyu wa kabiri, abategetsi bo mu gihugu ca Tanzania mu ikambi y'Inyarugusu barandaguye amamashini yose y'impunzi z'abarundi asibigori. Naho rero HCR idasiba gusaba ko agateka k'impunzi zo muri ico gihugu kubahirizwa ngo nta nguvu ifise zobuza iryo totezwa. Umviriza Leopold Sharangabo.
Iyo uravye neza ama HCR mu bihugu bitandukanye byaba byo muri Afrika canke handi, usanga ingingo nyamukuru ifatwa n'ibihugu. Inaje no masezerano usanga agenga impunzi ahinga ubu cane ibihugu byarakiye impunzi gusumba aho izo nguvu zihabwa HCR. Niyo mpamvu rero wumva ko HCR muri Tanzania ibandanya ivuga ariko itotezwa ku mpunzi z'abantu zikabandanya. Niyo mpamvu ubona kuva 2019 HCR yaranditse amatangazo, yaranditse amakomunike, yaratabaje, ariko leta ya Tanzania ikabandanya yitwara uko iri kwitwara uyu munsi. Rero HCR ubwayo nyene ntabwo yoshobora guhagarika ibijanye n'ihohoterwa ry'impunzi mu makambi, ahubwo yabisabwa ko ibihugu, amakungu, ayandi mashirahamwe ariyo ashobora gutabara akavuga nk'uko byize kwa muri 2021 aho amashirahamwe yahagurutse agasemerera ibihugu bigasemerera ibijanye n'ubwicanyi n'ukunyuruza abantu muri ico gihugu ca Tanzania bikaba byarahagaze. Ariyo mpamvu no muri ubu buryo nabwo nyine bikwiye gukogwa muri iyo nzira kugira ngo leta ya Tanzania ihagarike gutoteza impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu.
Nayo kubijanye n'igituma hahohoterwa impunzi z'abarundi n'iz'abakongomani zirorera ngo nuko leta ya Tanzania n'iyo Burundi zifise umugambi umwe wo guhohotera izo mpunzi. Ngo ico leta y'u Burundi ishatse ko gikoregwa izo mpunzi gica kiba n'ubutumwumvirize.
Rero impamvu ahanini impunzi z'abarundi zitotezwa cyane ariko iz'abanyekongo ntizitotezwe, ni muri wa mugambi wa ukunda gusanga warahuje Burundi na Tanzania. Usanga ingingo kenshi zifatirwa impunzi z'abarundi zisa nk'uko zifatirwa mu Burundi, ico leta y'u Burundi ishatse arico gikorwa mu kumunzi z'abarundi. Ni ibintu rero vyerekana neza ko ari uguhohotera agateka k'impunzi, kuko nta buryo igihugu choza gutanga amategeko mu kindi gihugu buryo impunzi zifatwa. Ikindi naco urumva iyo migenderanire iri hagati y'igihugu bibiri canke iri hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu iratuma izo mpunzi z'abarundi zifatwa uko ziko zirafatwa uyu munsi, kuko isi yose irasemerera, isi yose irabizi.
Mu gisata c'indero naho umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi aherutse kwandikira abayobozi b'indero mu ntara abamenyesha ko ibirasi bifise abanyeshure bari munsi ya 25 mu ishure shingiro cyo kimwe n'ibirasi bifise abanyeshure batarenga 20 bizofutwa mu ntango z'umwaka w'ishure uza. Abo banyeshure bakaba bazokwimurirwa mu yandi mashure. Rari nibizi yakurikiranira hafi bijanye n'igisata c'indero avuga ko iyo ngingo icuritse. Kubwiwe hari hakwiye ahubwo kugabanya abanyeshure b'umurengera bari mu birasi bitandukanye bagashirwa mu mashure afise abanyeshure bake. Kubwiwe iyo ngingo izotuma abigisha baremegwa nayo ubumenyi usubira inyuma.
Iyo ngingo usanzwe jembo numenga bimeze nk'uko byari bicuritse kubera yuko mu mategeko ishuri yategereza kuba ifise hagati y'abanyeshure 30 na 50. Ariko mu mashuri y'u Burundi usanga ibitigiro ari 120. Ingo yari kuba nziza yaba yatumbera kugabanya uburemere bw'ishure, kuko iyo ishuri iremerewe iremereza umunyeshure, iremereza n'umwigisha, iremereza n'ibikoresho. Yari kuba byiza iyo bafata bati ibitigiri birenga 50 ari byo bacamwe kubiri bakaja kongereza mu mashure asidashika kuko ucyufuta iyo shure nta shure nimwe uzosanga ikeneye kongerwamwo abanyeshuri 20-25 hama ntici irengerwa je rero ingingo yari kuba nziza yaba bashima ko baremurura amashuri aremerewe dufite abanyeshuri 150 200 mu mashuri mu ishuri imwe ibyo navyo bikaba bidahuye n'ubushobozi bw'umwigisha n'ubushobozi bw'ibitabo hamwe n'ubushobozi bw'intebe n'ubwayo mashuri nyene nukuri je wingingo nibyo umva ko bashaka kugabanya abakozi mugabo ariko bagabanya abakozi aharabi abanyeshuri bake batanabongereje hari abanyeshuri benshi bakugira gutyo cyitashije bari kugabanya amashuri abanyeshuri bari mu mashuri kandi ico ndabitinyira nuko abo banyeshuri nka 20 mu ishuri bazohava bacaje kuremereza yandi mashuri ico ndabitinya nuko abanyeshuri bahora biga hafi bazoca baje kure hagoye ishuri ugasanga irasanzaye kandi nabigisha nabo nyene bakabagiye gukorera kure umaze kubakura ngaho kandi kimwe cyerekana ko bazoca baje mu ishuri ya hafi
Erari Nibizi asanzwe akurikiranira hafi ibibazo by'indero mu Burundi mu makuru ajanye n'amasanganya yo mwibarabara abapolisi babiri baramaze kwitaba imana 35 nabo barakomereka mu masanganya yo mu mabarabara atumbera abapolisi kuva mu ntango z'uyu mwaka byamenyeshejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye akibaza ko atoba ari ubugizi bwa nabi bushasha busigaye bukoregwa abapolisi Pia Nkurikiye akamenyesha ko uburyo bwose ubushikiranganje buhabwa n'amategeko buzokoreshwa mu gukinga no mu kugwanya ivyo yise ububisha kurikira
ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano burabajwe cyane nuko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose kandi bikaba mu gihugu cyose ayo masanganya akaba atuma haba inyamiramabi zihaburira ubuzima canke zikakomerekera nk'akarorero kuva mu ntango z'uno mwaka w'2022 inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa harimwo zibiri zitavye imana izindi 35 zirakomereka kandi harimwo n'izababaye cyane gose inyamiramabi iheruka kwitaba imana muri ubwo buryo bikaba vyabaye hirya y'ejo kugenekerezo rya 12 mu kakaro uno mwaka mu gisagara ca Bujumbura ikigaragara nuko kenshi muri ayo masanganya ingendeshwa ziza kugonga n'impaka izo nyamiramabi inyuma yaho abariko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye ivyo bikongereza amakenga y'ubushikiranganje bibaza ko bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha bufise izindi ntumbero uriko burakorerwa inyamiramabi ubushikiranganje bukaba busubiye kumenyesha ko bushigikiye kandi bifatanije cyane n'inyamiramabi muri iyo mirimo yazo y'iteka kandi ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amenyekane neza ibiri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi zikoregwa mu kugongwa maze ababukora babihanigwe bimwe by'akarorero
Pia Nkurikiye akaba ari umuvugizi w'ubushiranganje bw'umutekano ngaduce tugarukiriza ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwese abariko baradukurikira abamfashije kwegeranya no makuru ndabashimiye Jose Nkaze ni je ariko ndabashikiriza ndabikabanuye mugira amahoro iwanyu naho ubutaha